Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali na FM 93.3 i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 i Kisoro. Muri benshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tennis n'urukino rukinwa hakoreshejwe racket. Ugo rukino rumaze imyaka myinshi cyane rukinwa ku rwego rw'abinezereza no ku rwego rw'abarugize umwuga. N'urukino rukinwa n'abantu b'ibitsina urukoba n'imyaka bitandukanye. Tennis ukwizwi muri ibi bihe bya none yaturutse mu gisagara cya Birmingham mu Bwongereza mu mpera z'ikinjana cya 19. Amategeko agenga urwo rukino uko ruzwi muri iki gihe ntiyahindutse cyane kuva mu myaka y'1890. Abandi miliyoni n'imiliyoni barakina tennis mu bice bitandukanye byo ku isi mu buryo bwo kwinezereza, kandi n'urukino rukundwa n'abantu benshi ku isi, cyane cyane amahiganwa mpuzamakungu akomeye 4 y'urwo rukino. Ayo nayo ni Australian Open, ihiganwa mpuzamakungu rya tennis ritangurana n'umwaka ariko ribera muri iki gihe mu gisagara cya Melbourne muri Australia, rikurikirwa n'ihiganwa rya tennis ya French Open mu rurimi rw'icongereza canke Roland Garros mu rurimi rw'igifaransa. Iryo higanwa ritangura mu kwezi kwa gatanu kila mwaka, ribera i Paris ku murwa mukuru w'u Bufaransa. Ihiganwa rikomeye rya tennis rya gatatu ni rya Wimbledon, ribera mu Bwongereza, ritangura mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kila mwaka, ribera mu gisagara cya London. Ihiganwa rikomeye rigira kane ari naryo rya nyuma mu mwaka ni US Open, ribera mu gisagara cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ritangura ku munsi wa mbere wa nyuma w'ukwezi k'umunani uko mwaka utashe. Ayo mahiganwa yose uko ari ane amara indwi zibiri rimwe rimwe ryose. Mu gihe ayo mahiganwa akomeye cyane cyane ya tennis aroregwa n'abantu benshi cyane mu mihinga itandukanye yo ku isi, urukino rwa tennis rwifashe gute ku mugabane wa Afurika na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini? Nibyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye David Ushime ajeje gutanga amakuru mu ishyirahamwe rya tennis mu Burundi, Federation de Tennis au Burundi FTB mu mfunyafunyo, na Vyizigiro Noriega umukunzi w'urukino rwa tennis akaba yararukinye mu buryo bwo kwinezereza. Bompi bari i Bujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Steve Derrick Ndizeye ari mu gihugu c'u Sweden, aherutse kugira ikiganiro kuri radio yiwe ku rukino rwa tennis. Batumire ndabaramukije.
Turabaramukije.
Ntangurire kuri wewe David. Urukino rwa tennis umuntu aravya amateka yagwo akaraba naho rugeze n'abarurorera muri iki gihe, kubijanye na abantu bavuga ko ari urukino rw'abantu bifise babatunzi bafise uburyo, abavuga gutyo wewe uri kuritegereza nk'uko uje gutanga amakuru kubijanye na n'ishyirahamwe rya tennis mu Burundi, ubona ariko bimeze cyane n'urukino n'abantu basanzwe bakunda kandi bashobora gukina?
Nabaramutse gose Fidel, ndamutse gose nabari ko baradukurikirana, ndamutse n'abatumire Sindiri kamwe na Fizi. Ngiriye kuri kibazo mbatite ntaho mperereye ngahe Bujumbura, nibaza yuko ari kwihenda gose kuko ngiye kuraba uno munsi ukaraba abana bariko baraduka gose uno munsi, nibaza yuko benshi bava mu mihinga itandukanye kuvuga ngo n'abakiri cyane ngo naba bari muri bambiya ama classes cyane muri imiryango ivuga yuko irayabaye bose barakina bose bahurira aho bagati uko ndavuga akarure ko bose bige kuraba none mu wabiki bari kwa bafite baramureza ngo cyacaga cyacu kurundi basada ta kimana asanga ko moka no vuga muri zone ya bugenzi no kwarti cyane sagara no vuga yuko kibayabaye atari cyo kibona vuga amo bifasha bagati basanga urero no musikiye kuraba nibaza yuko n'abagikunda bose no gusi no rukino no vuga yuko abantu benshi batangiye kuza bari cyuki baramenye ibyago kuko no munsi cyacu bacu Burundi baze muri Afrika ni kibo no munsi bari kubaragerageza Afrika aho bakamenya no amakosa bakamenya ibanga kuko ubaja mu mikumbi hende n'ibyo bavuga ati ati burukino no vuga yuko ari uko abashyize kugabo sibyo cyo na gato kugura no munsi abakinnyi benshi itwara neza za mu cyacu bava no vuga mu karere cy'Afrika kuko mukuru uvuga wa politiki no munsi rero benshi bariko baragwita kuko ugiye kurabwa no munsi hari amasatre hariho no kuvuga biri ko biruhurwa ijya no hino bavuga ko mu ntara ya Mugiga akaruhiro kandi no kuba bazi abantu bariko baragwita tugende gutumbura ku atafu bajya gushaka no kuvuga yuko abana benshi bava mu bihingu bitatuka cyaba mu buraru ko mu bantu bose tuvuga yuko no munsi ariko baragiye ku rukiko rero bizi cyari cyane amahiganwa atanga ubushobozi bw'ikadi kugusorera ibyo kwagira una mashyikwe atari cyane ku rukiko no kuvuga umwana kiri muto yagiye muri kasuma cyane mu rutonde rw'abantu cyada bandire bitwaye neza kasuma ariko kuvuga amwe muri ayo mashyaka akoma ku bintu bakiri bato kuvuga no kuvuga aho ngaho hose French Open cyo gereza
nawe niko ubibonaga ryagirizo ubwo rukino rawukinye mu buryo bwo kwinezereza urabona ko ari rukino rushobora gukinwa n'abantu bafite amikoro atandukanye abantu batandukanye
ndabaramukije ndaramukije mwese ariko badukurikirana bose aho bari hose namwe Fidel n'abandi batumiye ni izizigo nahega nk'abandi umwe mu badukinye nko kwinezereza nk'amahongera nk'abasanzwe ndi n'umujournaliste sportif ubwo rukino rwa tennis ndarukurikirana cyane amakubwanje ubwo rukino ntiruri uva kuri bose nk'uko abantu benshi bibaza gusa abagerageza kugira effort agerageza gushyiramo ingufu bava mu bavuga mu bice bitifashe bashobora kurukina mbwa bitoroshe kuko tugerageje kuraba amamatsi ahe twakoresha mu gukina byabose
aho
barukinira nawe usanga barukinira usanga bariha amahera yo kwiyandikisha none mwakunze kwita ngo abonnement ivyo navyo si vya bose bo bishobora sigaje kuraba akarore ufate nko mu Burundi si bose bo bishobora kuvuga ati ngo yagiye kurihera umwana wazararukina uko ashaka tugiye no mu ikoresho bakoresha kajya buryo gukoresha bakoresha kwa akina usanga gukoresha ubuzinzi haket for example akarunka raketi ndi kubona uhita mu Kirundi
urahita raketi nta kibazo
utanga ikorwa amahera menshi ibihumbi amajana atatu kuduga ivyo navyo si uwari wese ashobora kwironga umupira kuwukina aho kungana ugurwa nawe numva yuko si uwari wese ushobora kuwukina nibaza yuko ugerageje kuraba muri rusange umukino abantu umuntu wese yogenda gukina nko kumengo yogenda ku mupira w'amaguru cyangwa umupira warashaka umupira wa basketball kubera ivyoroshe deja ikintu ca mbere ibibuga ntibiri hose ica kabiri ibikoresho usumva yuko bitoroshe ubwira tuvuge ko ari umukino wa bose
nakoze nawe Steve Derrick ubibona gute waragize n'ikiganiro ku bijanye na tennis kuri ico kibazo c'ubushobozi no gushobora gukina urukino ko barukunda n'abashaka kurukina
Ya murakoze cyane nongere ndabashimire kuba mwadutumiye ndamutsa bari ko barumviriza ijwi rya America nibaza yuko nkuko uyu Noriega abivuze urukino rwa tennis urukino rwa bose by'ukuri kuko uravye ni urukino rw'umuntu umwe ku giti ciwe ibikoresho umuntu ategeza gukoresha ibikoresho byiwe ubujya bu tennis ubujya upira bakina irya rakete si urukino zokina utambaye ibira utambaye ibirato hanyuma kandi nibaza yuko muri ivyo bihugu tu twamukamwe tuvamwo na cyane cyane mu Burundi ibibuga ntibiri ntibiri hose nibaza yuko ibujumbura itwa ko ari umugwa mukuru uteye imbere nibaza yuko atari ibibuga byo kuri Entente Sportive mu gisagara cya Bujumbura nibaza yuko atahandi hari kibuga ciza gishobora kubera ko inkino za tennis cyangwa umuntu washobora kwimenyereza ko igitega ni kibuga cya kera cyane ariko mu minsi yeze narasabye amafoto yacu ndabona yuko ari igibuga cyasubiye inyuma ibyo rero ugasanga bivara nuko abantu batakikunda cyane ugo rukino rwa tennis burya ubu byarahindutse kera ugo rukino rwarakundwa cyane ugasanga ibibuga bya tennis byaba byuzuye kandi ugasanga no kuriha amafaranga yo ku fedo participation cyangwa fedo description ugasanga abarayariha ariko bakabandanya baguhita ari benshi cyane ubu rero biraboneka yuko badebukiwe na cyane cyane bamaze kubona yuko benshi barukina ariko ntibagire aho bashika ariko nibaza yuko tennis ni rumwe mu nkino mbere no vuga yuko nkuno munsi nigo rukino rwa mbere mu Burundi dufite uriko rateri iteka igihugu cy'u Burundi kandi no mu myaka yahera biraboneka yuko abagiye baraseruka cyane bava muri ugo rukino rwa tennis gushika kure hanyuma ikindi nacyo abantu bashitse kure n'abantu bafise mikoro make n'abantu bafise uburyo buke aho no vuga ubu unye hagezweho abana bava mu ntara ya Gitega kandi utavuga yuko ari abana bava mu miryango itunze cyane cyangwa ifise uburyo bwinshi cyane hanyuma mu myaka yahera wasanga abana bo mu Buyenzi Sanda na Himana aracari mu kibuga na wenyine ava muri quartier ya Buyenzi korosi kirenga abitwa bahasani baseruki Burundi gushika kure cyane nabonye bava muri mu makartie atifashe ibyo ugasanga rero nuko nyine usanga atamigambi iboneka igaragara yo guteza imbere ugo rukino rwa tennis kuko usanga ari ukino gwiza rushobora guhuza bose rushobora gukinwa na bose ari abafite uburyo bwinshi cyangwa buke naho usanga kenshi abafite uburyo bwinshi badebukirwa cyane ugasanga ntibitari imyimenyerezo cyane hanyuma ugasanga abo bandi babishaka banabyifuza nta buryo bafise ugasanga nabyo birabaciye intege araho usanga rero babuze ibikoresho tennis rero surukina uzokina atabikoresha ufite
murakoze ngaruke kuri David ushime nkuko uri mwishyirahamwe rya tennis mu Burundi uje gutanga makuru Derek ariko aravuga ko imigambi yo guteza imbere ugo rukino idasa niyishimiye cyane kubijanye n'ishyirahamwe ryanyu nike muri ko murakora kugira ngo mugerageze guteza imbere ugo rukino mwavuze ko abakiri bato hariho abafise ubwo buhinga bashobora no kuvamwo abakinyi bakomeye
nagomba garuke gato ino vuga kuri navuga ku uwo muhedo navuga iberikaje gutanga abana n'uriga nibukanye neza yuko ugiye kuraba abana bakiri bato baza gukina hajya bagitangura akajya bavuga babashite pa cyangwa bakurikira no bose na federasiyo kandi nta mahera batanga nacyo bagira kwa kwagusa hamwe bakaba hakajya ushobora gukina kandi akurikira n'abantu bose hamwe umuntu agarutse gato bajya yuko hari ibibuga biri ku birubaho aravuga itunga cy'igitega cy'uza cy'igitega ni kimwe mu bibuga ruvuga kiri kukira kiko kira kigomba kisubiye mu minsi y'ibihe hamwe turaje kuri uruhande bajya yuko ngira muri kunze kubona ibibuga bigiye bitandukanye tennis karenzi bifise no vuga amagoli hari ifise no vuga icyo bafite mu gifaransa cyo mbaci hamwe nka byaza kudukira ko nubwo kuri horanga hose nabyo no vuga uno musi kuri asa hari cyane mu Burundi hari amagoli hari ikibuga cyubatswe no vuga ku rundi ruhande no vuga muri asa sportif na cyane cyane yuko n'amahiganwa menshi ari kuratuma no vuga igihugu cy'u Burundi cyitegwa mu bice bitandukanye akarero ndakataka gushyira kuri uno mwanya ugiye kuraba uno munsi hambavu y'amahiganwa abi yaraherutse kuva mu myaka myinshi y'abakinnyi bato mu karere batarenze imyaka cumi n'ine cyangwa cumi n'itandatu ahura neza yuko cyitiriwe mu Burundi cyitiriwe tugahabwa no kigo kitanu bandavuga no kuvuga zone shampiyona East African de Junior urenza yuko no burundi bitwaye neza aho dabwa sinziga byo maratimo kwitwa Alan Gasoto no musi ngo mazatwa president na imana mu bitiro mugabo niwe mu magira no vuga no muri kare ko maramurika gose ngo cyacu mu kwatinyi urundi ruhande naho araba na bashiba cyitwa bambiki no base abigiteka kibuze ko shobora gushika nibyo ku ruhande rushaka kuvuga ati atinde ibikoresho bimeze gute abana bashiba to nakimwe bashaka kuza gushika amahera babari aratuke baza kubaka byose no vuga yuko ntabwo gukurikirana cyane cyane yuko vuba bwa kuvuba hatarenze no kuvuga mu mezi atanu ihiganwa ry'abahungu ry'abagabo ryo kwasibaga hamba bw'ihiganwa ry'abigeze no kuvuga kuza amafunzi twa tabiri tisi mirongo itatu na gatanu yavuye kuri mirongo itatu na gatanu bigeze kuri mirongo itanu urumva yuko n'amahirwe no vuga cyane no kwizerwa kudasanzwe bivanye n'uko uburyo bwo gukoresha mu karere kuko ndakunitse neza ndakunitse neza yuko ibyo higanwa ry'abakiri bato no munsi yuko ribera no kuvuga mu cyatega bakoreze byabirenga shugumuri bishyirwa yuko tamo muri ITF kwa rwego no vuga rukomeye ruraba no vuga tennis nk'uko no musoza ka FIFA muri football international tennis federation idea gusa no vuga kuba biri ko birahaba kuko no munsi urabona neza yuko uko tennis yavugwa mu myaka ibiri ibaza ko ashobora kuba mu rwego rw'umunsi kuko no munsi abantu bari kubaratahura neza nk'urukino rw'abakinnyi imigambi irahari kandi hari kuko no munsi ibyo hari kuvuga bavuga mu kigambi bashobora gushika ko ariko ribaza neza gitunze mu minsi iri imbere nacyo kikavuga ko ibyo wagikomeye wakaza kwegereza urukino no kuvuga abana bakiri bato na cyane cyane yuko nibwo Burundi bw'ejo bwo gwaruka no kugara muri Kina kuko no munsi tuvuze Alan Gasoto n'ikitegerezo no kuvuga kuri iyo minsi iyo minsi cyacu cy'Uburundi umva rero yuko shika ubu nibaza yuko imigambi irahari kuvuga byarubatswe bavuga yuko tubasha kwizirikwa no kuvuga kwakira no kuvuga amahindanwa no kuvuga akomeye ariko ni uvuga yuko byose n'ubyuka arimo guca ushobora kubikora ariko ibintu no kuvuga bigenda birakorwa ku mwanya ku mwanya kandi na cyane cyane tukaba na yasinze ku karibu
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise ibi biravugwa uratwumva
yes yes mwiriwe neza
mwiriwe uduhamagaye uri ibi
ndi kuvugana ndi karo
ndi kuvuga ndi kirengera ndi kugenda aro umurongo wa telefone wa kumenga ntumeze neza ahantu wo kwigira yo gato ukaraba
ndo
uranyumva
ndo
wi uranyumva ego baze kibazo canke ushikirize cyumviro
deka banze ne nsimbire cyangwa se kugira ngo abatumire kwanda kugira ko bitwa byenze ndi karundi kirinda deka ndase umutumire kwa kubijyanye n'ikintu yatangiye gukina mu mukino wa tennis ni gute yatangiye na tennis nane kindi cyamubaza iki cyatumye akumbira umukino amubaza ikindi cya gatatu ninde cyangwa ni iki cyaguhaye imbaraga zo kwiga tennis noneho nyamubaza no ku bijyanye no gukina nyiza no gukina amaze kuwinjiramo kuri we ni iki kigoye cyane mu mukino wa tennis
murakoze
nyamubaza iki cya kabiri ni umwanya ugandiki uhugira mu myitozo nari mfite n'ikindi cya gatatu niyo mwanyemerera nacyo mubaza
yego mukibaze
ni irihe rushanwa rikomeye cyane yakinye kandi cyagenze gute
murakoze
murakoze cyane
ngo mwishura vyizigiro
ibibazo ni ikibazo cya nyuma cya gatatu tunumvise
yabajije ikibazo cya mbere yabajije gute ngo watanguye gukina urwo rukino icyatumye ngo urukunda ngo caguhaye imbaraga inguvu zo kurukina ngo nikihe kigoye cyane muri urwo rukino ni ngo nibihe nirihe rushanwa rikomeye ngo wakinye
ntambwe ku cyambere ngo ni gute natangwe gukina ngo ati ibaze ko twese tukiri bato turafise abantu cyangwa ibyitegerezo turabirako jewe aho nakuriye niyo naho naba narabona abantu bagenda kurukina nanje nkumva shaka umengo nushaka kurumenya kuko natanga kuzagenda kuraba nuko naracyo numengo nanje no kwiga kurukina nacancane yuko even nabona ngaho hasi mugaho hambavu yaho narumva nkabona abandi bakinyiba bakomakomeye baguma bavuga ku isi umengo nanje ngiye kurukina naco nubona cancane yuko nafisanzwe fise vuga ati ndafite inguvu ndashaka kugira ubuhinga nk'abandi ngenda kurukina ico ncambi amuca kabiri nayo kubijyane ngo ikintu kigoye kigeni goye muri tennis nibaza yuko ari hoho tennis n'umukino ukina uri wenyine cash turetse ukina mu ruhande rumwe akina ari dubu cash ukina uri wenyine iyo ukina uri wenyine rero uca bisaba inguvu nyinshi nacacane ko nawe n'abandi bantu baza gutera intege atari wowe wenyine kandi ikindi kintu naco nuko mushaka gukina urukino umwanya munini ukina umushaka kurukina isaha imwe amasaha ibiri amasaha atatu warashaka amasaha ane atanu mwarati mbere umva bisigura yuko bisaba inguvu nyinshi gusa zo mu mubiri birasaba n'inguvu zo mu mutwe cyangwa kwita effort mental ugasaba n'ibi na psychologique n'ibindi ugira uguma undi muri kwina ntuhebe ibyo navuga icyo na gatatu naho ngo igisana na kinye n'amarushanwa menshi nake kuje nabikinye bya mbere nyine mu binezeza sinashoboye gushaka kure mugabo hari abandi twakinanye bashoboye gushaka kure bakinye amasiganwa y'abakiri bato atandukanye bakomeye.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga ku rukino rwa tennis amateka yago no kugenda gwifashe ku mugabane wa Afrika na cyane cyane mu karere kacu k'ibiyaga binini. Turiko tuganira na David Ushime aje gutanga amakuru mu ishyirahamwe rya tennis mu Burundi, Federation du Tennis au Burundi FTB, umfunyafunyo na Vyizigiro Noriega mukunzi w'urukino rwa tennis akaba yaranarukinye mu buryo bwo kwinezeza bompi bari Burundi. Twatumiye kandi Steve Derrick ndize yari mu gihugu cy'u Suède yarutse kugira ikiganiro ku rukino rwa tennis. David Dushime, mwavuze ko mugwaruka abatari bake bariko barakina urukino baturuka mu ntara ya Gitega, mwo dusegura impamvu ari bo benshi kuruta urundi gwaruka mu bindi bice byo mu Burundi?
Yego, ugiye kuraba gushika kuri uno munsi nibyo ni urukino kwa neza ko yafashe ya mbere kuko azeko benshi n'icyitegererezo batanze kuvuga iteka aho ndashaka kuvuga nk'abamuye bamwe aza kuyitwa nuko flavia abayibuka no munsi bavuga yuko agizerovuga bafite amabangano kuva muri federasiyo baje yariko kubana baratuma nawe icyo yarose aza kugitangiza kuvuga abantu n'igihugura kito byari
bashobora kubashika kandi bajya kwitufasha gusukwa rwo kugira babashe bafuza
murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone. Nduwimana Innocent ari ku murongo, uratwumva?
Yego ndabumva.
Ofisi uduhamagara urihe?
Ngaye mu Cyumbura, mu Gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Ofisi kibazo bazabatumire icyumviro shikirize ubishikirize.
Ni cyimbira ni kibazo.
Mu bishikirize.
Yego, hano iwacu hariho kwaruka rukurikirana icya tennis hano i Bujumbura. Mukabo ndabona ko barutuma ko mu mahiganwa kandi ruba ruciye ubwenge kandi ruba rukirebutse kandi urutse kagozi hano iwacu i Burundi kwa tennis ruracyari inyuma cyane, ruracyari inyuma cyane mbonye mu bindi bihugu naho haba mu mahiganwa mu bindi bihugu. Simbona yuko batuma ko abafite impano kandi baba babishoboye, ariko ndizera yuko hasigaye kuba nk'amahiganwa kuko batuma ko abafite impano tugaserukirwa mu makungu natwe ikigogo cyacu kikamenyekana, kuko abafite impano sibo bagenda abafite ubushobozi buke. Twasaba rero yuko natwe tubo dushyira nko mu mahiganwa tukaza turamenyekana kugera natwe hariho urwaruka rufite impano rukataraserukira igihugu cyacu. Icyo nicyo cyiyumviro n'ikibazo nari nzizi.
Ndabashimiye, murakoze.
Yego, murakoze kutibuka kwinshi cya Amerika.
Ndabashimiye. Steve Derek Ndizeye, urashobora kumwishyura kuri ibyo ashikirije. Nduwimana Innocent.
Ya, urakoze cyane kuri ibyo adushikirije kandi ukabivuze n'ibyo. Hanyuma nce nsubira ndamutse David Sandaro Wonzi, ariko sinari nzi yuko ari wegezwe gutanga amakuru muri federasiyo ya tennis. Kuko rero uyu yari aterefonye abivuze, nibaza yuko urukino rwa tennis ni urukino rwiza kandi urukino nibaza yuko ntutinya kuvuga yuko ruri mu nkino ziriko ziratera iteka igihugu, naho atari benshi barukurikirana, atari benshi barukina. Ariko rero nibaza yuko ikibazo rero agahaze kari kuri federasiyo ya tennis, kuko nibaza yuko haraciye imyaka ibiri natwe muri ryashira hamwe twigira kugirana mu ikiganiro, haraho na dodowe kugira mvukanije sport zo mu Burundi n'izo ngaha muri Swede. Ariko rero bamaze kunsaba aho botsoma makuru ya federasiyo jenyenjena natangwe kumaramara kubera batamenyekanisha ugo rukino, kubera batavuga amahiganwa atunganijwe haba mu Burundi cyangwa ku rwego rwa Afrika cyangwa rw'isi, kugira abantu bashobore kuza baramenya amakuru. Hanyuma kandi yaba bagirana kampanye bagahamagara abantu ari Bujumbura ari mu ntara zo hagati mu gihugu bagategura ayo mahiganwa, nibaza yuko hari benshi wosanga bifisemwo izo ngabire zo gukina neza tennis, ugasanga vuba barateye imbere barashoboye no kujya guserukira igihugu kure cyane. Hanyuma ikindi nacyo n'urukino rugwiriyemwo abantu bakuze bamaze gukukuruka bakina bimwe byo kwiryohera cyange byo kurondera inyota, ugasanga n'abantu bafite amafaranga. Nibaza yuko hagizwe nka proje hakaba cyangwa umugambi w'ibintu byo kuvukanisha ibintu bya parenaje, ugasanga abo bantu b'abanyamafaranga bafasha umwana umwe bafasha abana babiri cyangwa bagafata ihiganwa. Nibaza yuko byotuma abantu benshi bahurumbira urwo rukino rwa tennis, abana bakarukunda bazi yuko hari icyo bakuramwo, abantu benshi bakifuza gukina urwo rukino. Ibyo nibyo nibaza yuko no kwishura uwabajije, nibaza yuko hakenewe ibintu byo gukundisha ugo rukino abantu, na cyane cyane turazi uko inkino nyinshi zo mu Burundi usanga zikinirwa i Bujumbura cyangwa ugasanga zikinirwa mu ntara zibiri cyangwa zitatu, ibyo rero ugasanga nagahaze ku bantu bamwe baba bifuza gukina ugo rukino cyangwa banarukunda.
Ndabashimiye. Iradukunda Emmanuel aratwumva?
Ndabumva cyane.
Uduhamagara urihe?
Ndi Kampala kuri mpamvu y'akazi. Yego.
Ufise ikibazo ubaza batumire icyumviro shikiriza ubishikirize?
Ikibazo nabaza abatumirwa nabaza kuki batajya bakora kampeni yo gushakisha abantu bafite impano zo gukina tennis, kuko tuzi ko tennis irakunzwe ku ruhando mpuzamahanga nko mu bihugu bya Amerika, Iburayi, ariko muri Afurika ntabwo bajya bakora kampeni yo kugira ngo bashakishe impano z'abo bakinnyi, cyangwa se n'abandi bakinnyi bahari ntabwo bategura amarushanwa ahoraho kuko uko tuzi indi mikino yose ntabwo tenisi ivugwa nk'uko ya football ivugwa cyangwa se indi mikino. Nabaza impamvu batajya bategura nka champion nyambere hari cyangwa idahari tubimenya iyi mikino ya tenisi nimba hari n'imbuga bagiye babitangarizaho ntitubizi kuko nta rubuga rw'imikino twumva bavugamo tenisi yaba mu Burundi yaba mu Rwanda yaba i Bugande uretse kumva tenisi z'iburayi gusa cyangwa se muri Amerika nta hantu tujya kumva tenisi. Nabaza impamvu batajya bakora kampeni. Ikindi kibazo naba mfite ni kuki tenisi ijyamo abantu bakuze kuruta urubyiruko rukiri rutoya. Ya ni icyo kibazo nari mfite.
Murakoze.
Okay.
Mwamwishura vyizigiro
ibyo byose navyumvise mugabo
aravuze ngo kuki ngo kuki atagira isekeza ryo ku bakunzi ba tennis ngo badategura amarushanwa amahiganwa avuga ko tennis ngo ntivugwa cyane nk'izindi nkino nk'umupira w'amaguru arabaza imbuga babitangariza ko impamvu ugo rukino rutamenyekanishwa cyane ngo kuki ijamwe abantu bahumuye bakuze
ama kwado cambere bashakwishura nk'ubishura ishyamo ry'ugo rukino mu Rwanda ariko mu Rwanda ni imwe mu mashyirahamwe y'urukino rwa tenisi ariko akera imbere ariko agerageza guteza imbere ugo rukino
mu Rwanda cyane mu Burundi
no mu Burundi niko nyene mu Burundi za kubigarukako mu Rwanda barafise nabaza ko mwaka uheze bateguye nk'amahigano ashaka kurane amahigano mpuza makungu ane atandukanye haba kuba kwakiri bate no kubakuze no mu minsi imbere bari harundi ihandirigana bari mu gutegura zo mu kwezi kwa kabiri niba niyenze kandi uvuze ngo gutumira abakinyi na biragoye gutumira abakinyi badasanzwe barukina kenshi batumira abakinyi barukina niho genda gutumira abakinyi batarukina ngo nimuze muri ana mahigano muyitabiye abakinyi basanzwe bimenyereza muri urwo rukino basanzwe baronka mu makuru kumwe n'ibintu bagwitaba kandi ahantu bica sahandi reka mvuga ngo urukana buke mvuga ngo kamumenyi wanashaka no kumara radio mama mu Rwanda mpa numviriza barumva bayivuga hama kujana no kungurwa warukira n'abahumuye abakinyi bahumuye kenshi bagenda ku abahumuye bagenda kurukina kubera basanzwe barukunda kandi ariho boroherwa bari kubarakina kandi bakina umwanya munini bakina imitsi mugabo n'akiri bato nabone bararukina gusa ni uruhumbirwa cyane nk'urundi rukino rw'umupira w'amaguru cyangwa umupira w'amaboko kubera umupira w'amaguru hoho naho ikibuga cyari hose aho bari mu barabara umupira gusa uba ukenewe ukawukina mukawukina bisanzwe bwageze ku kijyanye n'uko ageze ku kijyanye n'uko mukina ku umukino rwa tenisi ku byo ni ukwita ngo murukine bisaba ikibuga icyo kibuga nawe mu kiro nka hose kandi kijyanye n'uko ni na bimwe twavuga by'ibikoresho se bya bose nibaza yuko aricyo gituma rutavugwa cyane cyangwa rudakunze gushyirwa imbere y'ibindi mugabo n'ahandi haba federasiyo y'u Rwanda n'iy'u Burundi baragerageza kubimenyekanisha mugerageje kuvuga ku by'u Burundi ari bavuze ngo batwara ngo abakinnyi ngo badafite impano oya ahubwo minsi yahe je wanashaka sinzi ko wari wayivuze ngo mumenyeshe amakuru asanga akurikirana ngo urukino rwa tenisi muri magazine nje imbere minsi yahera hari abakinnyi b'abarundi ariko hakina zone muri Kenya kugira abakinnyi batore barinze guhiganwa hagati yabo batora abakinnyi babizi batsinze abandi nibyo ni uko mini championat yahabaye ahubwo batwara abakinnyi babizi niwe bashobora guserukira u Burundi ku bijyanye n'uko bavuga ngo atwara abakinnyi batabizi nibaza ko ari kuba ari gushikuza ko abakinnyi babizi urabona bari kubarakina uri kwatuma ka abakinnyi ngo waza gukina utuma ka abakinnyi bakina n'utuma ka abakinnyi batazi urwo rukino imeza muri urwo rukino ngo baze bakine n'abandi basanzwe baza amategeko yabo bazi n'ukumwe n'ubuhinga bwabo bimeze nibyo icyo navugamo n'u Burundi nawo baragerageza gusha muri ino myaka ibiri itatu iheze kuri uburongozi bushasha urabona ko bari kwagerageza kugira ingufu garuka nko kuri uno mwaka muri igarama umwaka w'ibihumbi na mirongo ine na kane ishyirahamwe ry'umukino rwa tenisi ryaronse nubwo imidari myinshi bahawe na seno bari ko bashimira amashyirahamwe yigenje neza baronse imidari ishyirwa kuri cumi n'umunani y'abakinnyi bakina urwo rukino rwa tenisi bashobora kuronka imidari mpuzamakungu bayigana ku mpuzamakungu urumva yuko urwo rukino rwa tenisi ariko ruronka imidari nyinshi kurusha iyindi andi mahiganwa y'imipira y'amaguru inkino za basketball cyangwa inkino za natation. Urumva yuko ari urukino ruriko ruratera intambwe kandi hamwe ibihugu byose birabishyigikira bashobora kuronka umusaruro mwiza kurusha mu zindi nkino, kuko urwo rukino uravye mu bindi bihugu byo mu karere ha muri Afurika hake usanga ruteye imbere. Hamwe rero ivyo bihugu vyoshiramwo uburyo bakitanga no kuraba ugwaruka boronka nevuga umwimbu mwiza kuruta ivyo
ndamugane ndamukebura gato.
Yego,
ya nibaza yuko ivyo davabuze nivyo n'umuvugizi no mujejwe gutanga makuru muri federation, ariko rero nibaza yuko ibyo bibazo by'uwo mutumire biguma bigaruka kuri federation, kuko nimba abantu batabivuga nimba ibinyamakuru amaradio batabivuga nuko ugo rukino federation iyo nabeneyo batayime batamenyekanisha ibikorwa bakora. Ni nk'ubu kuvuga nk'ubu na ejo nabonye competition ihiganwa ryatanguye muri Kenya, nzambona harimo ibihugu bishika kuri 10 n'Uburundi burimo, ariko nibaza yuko uyu munsi atahantu na hamwe mu Burundi hacanke kuri kumbuga izo rido zose za federation ushobora kubona yuko hari abana bavuye mu Burundi bagiye guserukira Burundi mu ihiganwa mpuzamakungu. Nibaza rero yuko araho byotangurira, kuko igihugu cyo kizoja kuzoja kumenyekanisha tennis nimba federation n'abajejwe gutanga aya makuru badashobora kumenyekanisha ibikorwa bakora. Ibyo rero nibaza yuko araho byo tangurira bagatangura mbuga za federation ya tennis bakazibyura bakazishusha amahiganwa yariyo yose yabayo mu gihugu bakayashirapo abantu bakayabona hanyuma bagahimiriza ibinyamakuru amaradiyo amateleviziyo kuza barandika kuri urwo rukino rwa tennis. Gutyo rero hari n'umwana yoba ari mu Kirundo cyangwa mu Rutana cyangwa Makamba yokumva yuko nawe yokina urwo rukino rwa tennis, hanyuma kandi bagwiza ibibuga kuko nibaza yuko imyaka yaki urwo rukino rukinwa mu Burundi ni myinshi cyane, ariko biraboneka yuko ibibuga ibintu by'ibibuga ni kibazo kidasanzwe mu nkino zitandukanye mu Burundi, hanyuma kandi hagacaza n'ikibazo cyo kumenyekanisha ibikorwa izo ze federasiyo z'inkino niyo ya tennis irimo biteye amakenga.
Urakoze. Aho muhavuga iki Devi kuri ibyo byimviro?
Nagomba garuka gato kuri icyo kintu cyo kumenyekanisha no kuvuga uru rukino, kuko nibyo federasiyo nizo ashobora kuba bagiye kuraba nizo isunga kwa gatoki gatoki ugiye kuraba abo majambo make na bo mangaruke gatoyi no kuvuga kuri ubu rukino. Uru rukino ni urukino no gufasha amategeko kandi ufite no kuvuga ingene rwandikwa. Ibyo kuraba rero amamenyeshamakuru benshi bagerageza ko baza no kunarura abiyo hafite nk'amahitano ugerageje gutanga inkuru ubaza neza yuko uko yandika inkuru ari byo ashobora kuyisigura akazi inkuru utari byo kuko iyo ugiye kuraba si urukino rumenyerewe rwose cyangwa uno munsi harashobora kuba hari nk'ibintu bivuga nk'inzira bakivangiye muri football hakaba hari igihe bivuga ngo muri basketball cyangwa muri volleyball reke bavuga mu nzira bivuga basketball hakaba hariho na tennis ku ruhande, kuko ndakunze kubibona nk'amahiganwa ya basketball cyangwa football ariko haraba hakaba hari n'ihiganwa rya tennis rero nk'akarongo cyangwa n'ihiganwa bivuga umwaka uheze n'irya mari ya mwaka ku mwaka guhera mu mwaka w'ishyaka guhera neza yuko rya mari bivuga mu gahambo cy'icyacu n'abajya kujya bigenda ujya amafungu ujya utisanzwe na ITF International Tennis Federation WTA ariko rero ashobora kuba ari ko riraba uga ku ruhande ugasanga hari amahiganwa aya basketball ikoraho nta muvugisha amakuru n'ubu uza gusanga cyane ugasanga ni benshi baje kwitaho kwikubaza ati rero uno munsi bimeze gutyo, kuko amakuru umuryango uruguruye uvuga muri federasiyo kugira amakuru ashobore gutangwa na cyane cyane nibyo sinumve ko agatoki bavuga bamwe mu bagenzi bacu ari kuvugira ukunze wo kuvugwa bose na cyane cyane kujya nka futuboli ivugwa kuko ushaka ugende cyangwa iyo mupera kizabishe samari kintu gishasha no kuvuga mu mupira w'amaguru cyangwa mu mupira w'amaboko sio muri federasiyo tuvuga tuti none uno munsi atageze amakuru tuyabahereze ntibyaba bashobora gushyira tugaruke no kuvuga no kuvuga ku bukana bubiri hari abaye akabazo gatoyi bavuga yuko wahora bavuga abyitagiro bajya neza yuko abaye akabazo fata kuvuga ni amugabo ni bajya neza hanyuma tukita bendesha makuru kuza kitaho kuri mukino ubuyesha makuru arubetse aho dushora gushika aza bacu tuzobona kubana abakeneye no kubana we yibone hayi mashire n'ubu ubuyesha makuru iza makuru ishika kuri turi kirore mu mazamo mase kirore no kuga iyo wese ashora kurabira ko bica vuze ko bwari ko iretse kuba nka rimwe kuvuga mu rusengero ati ni parole de vange cyangwa ni jambo ryo kuba muri bibi ariko uri kuraraba neza cyoyesha no kurabuka ati kama kuri gatuma kuba ateye cyane cyo cyo kuvuga ko ngiye kuraba hamwe muri ico kintu muri ibo bwa muri kugwego ni bibe no kuvuga mu bibi kuba sikunda kubura ukunda kubura no kuba abantu bashobora kuza kugira bashobora kutagora amakuru muri ibyo hari kinavuga ati harabaye amahiganwa nibyo harabaye amahiganwa bakubwira ati ubwiye kuraba usanga ari ikinyamakuru kimwe cyanditse mu kwezi kwa ubwo ubwiye kuraba kandi uno munsi amahiganwa ariko haraba ubwiye kuraba ni ukuvuga ayo makuru hari abandi ntabanzwa cyane dushobora kuronka abantu bajya kutubaza tubashyikirize nicyo nibaza neza yuko naba benshi amakuru bakwira mu rwanda kugira ngo dushobore gushika ku bihabaho.
Devi ubishoboye hari yindi telefone umuntu yo kuronga ko nitukumva neza umega biracika kuri kukuntu hamwe byoshoboka byo bari neza cyane kuko muri iki kiganiro turagukeneye cyane nkuko usaro kwiryoshira hamwe rya tennis mu Burundi washobora kuduha nk'iyindi telefone ubishoboye patrongikira kumirongo ya telefone dufise bienvenue wa Kirinda uratwumva mwiriwe uduhamagaye urihe
bamagaye ndi mu Rwanda aho bita Kirinda mu karere ka Karongi
ufite ikibazo ubaza abatumire cyumvira ushikiriza ubishikirize
ibibazo mbabaza bigera muri bitatu ikibazo cya mbere mbabaza nikumubaza nihe yifuza kugira mu mwuga wa tennis wifuza kugera mu mwuga wa tennis
wasubiramwo tukumva neza alo murongo wawe yego vuga vuga turakumva geragaza uvuge umurongo byariko birashika guri reka turasubira tuguhamagare umurongo umeze nabi turasubira tuguhamagare ntitwashoye kumva ibibazo ariko arabaza bienvenue radio ijwi ry'amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turiko turavuga ku mateka ya tennis n'ukugene tennis yifashe ku mugabane wa afurika na cyane cyane mu karere kacu k'ibiyaga binini nashaka mbaze Steve Derrick waragize ikiganiro ku bijyanye n'iyo tennis ni ibihe bikuru wakuye muri icyo kiganiro haba ku byerekeye tennis kwitegurwa umuntu ayitegurira inzitizi zirimo nka cyane tubako turavuga ku bijyanye n'akarere kacu wakuyemo ni ibihe bikuru wakuye muri icyo kiganiro shikiriza ariko batwumviriza muri make
ahanini icyo kiganiro twagiteguye mu cyari gice kinini mu kiganiro cy'amakuru y'inkuru dusanzwe dukora ku munsi wa mbere ariko rero twari ko tuvuga ku bijyanye n'urukino rwa tennis bivanye n'ihiganwa ryari ryitabwe n'ibihugu bitari bike ibihugu birenga 20 harimo n'ibikomeye cyane za Amerika za France n'ibindi byari byahuriye mu gihugu cy'u Burundi niho rero twaca dufata umwanya turavuga ingendo rukino rwa tennis ruhagaze mu gihugu cy'u Burundi bagiye bararukina bagiye bararutwara hanyuma kandi naho abakinnyi b'ubu unye bariko baragira nibaza rero yuko ari aho twavuze kuri ibi bitari bike muri ko muravuga tennis ni urukino rushobora gukinwa n'uwo ari we wese nibaza yuko Davi aturemesheje atubwiye yuko federation ishobora gutanga ibikoresho kubifuza gukina urwo rukino rwa tennis icyo ni ikintu cyiza cyane nibaza yuko abashobora kuzokumviriza kino kiga ibiganiro bashobora gutoreramo akoyoko bakaza baraja kubaza yuko bo kino gorukino gwa tennis barogejwe ibikoresho hanyuma twaraguze rero nibi nyene uri kuravuga washize muri kino kiganiro byo twavuze ahanini tuvuga yuko abantu bagiye baraterukira igihugu cy'u Burundi kure muri gorukino gwa tennis wasanga ari abantu bavuga yuko bafite amikoro make bava mu makartie abayabaye ubuhoho wumvise uko ari abana b'igitega bariko baratera imbere cyane arabitwa bagiye arabitwa ba Alan abantu ntunzi ariko rero uhagacaza ikibazo abana turababona bakina tennis kuko umwe mu bari bahejeje guhamagara yarabivuze hari ikibazo cyuko abo bakinyi batorokanywa eske byukuri kumbure David yaba ariko aratwumviriza arashobora kugira nacyo ica bivuze ko eske mu Burundi hariho abamenyereza babizi babyize ku rwego rushimishije ku buryo dushobora kwizera yuko vuba mu mwaka uza cyangwa mu myaka iri imbere tuzobona abana benshi cyangwa abajya guserukira u Burundi bakina urukino rwa tennis. Ibyo twaragerageje kubibaza ariko dutanga inyigisho ziragoye n'abahari ntibajyana n'inyigisho zigezweho muri urwo rukino rwa tennis bijyanye no guhagarikira aba arbitrage ya tennis nayo nyine ni ibintu bigenda bihinduka amategeko agenda amwamwe ahinduka ugasanga rero mu Burundi naho dutunganya amahiganwa usanga atabahagarikizi b'abarundi bahari usanga n'abamenyereza atari babitumwa ko ngo twumve ngo umumenyereza w'umurundi yagiye kumenyereza mu Rwanda cyangwa yagiye muri Kenya ibyo rero ugasanga rero bituma urwo rukino rero benshi barukunda ariko ugasanga birangira ataho rugeze kure cyane ajoboka ariko rero nibaza yuko ntuge ntashimiye federasiyo ihari ubu unye biraboneka yuko hari ibyo iri kwirakora naho rero hakiri ikibazo kijyanye no gutanga amakuru kuko ndagihagarara ko cyane kuko biri mu bintu nahura cyane usanga rero bigoye kugira umuntu aronka amakuru ya tennis aronke naho ayasoma nico gituma bidushimishije cyane kubona duhurira muri kino kiganiro n'umuvugizi n'ujejwe gutanga amakuru muri federasiyo ya tennis nibaza yuko ibyimbuga zabo birorosha ubunye singombwa ibe site web barashobora kugira page Facebook barashobora kugira konte kuri Instagram cyangwa kuri X bagashobora gutanga amakuru byihuse kandi agasomwa na benshi cyane.
Murakoze imbere yuko Davi yishura kuri ibyo bibazo ariko urashikiriza reka tu fate uyu aduhamagaye mu batwumviriza Leona ndayize uratwumva
numva sano
urute yaka muri he Leona
mahora sano
wo kwigira yo harugwamo cyane nyuma yawe
yego reka neza kongira biragenda neza
yego ufise kibazo baza cyumvira ushikirize
icyemera bagushikiriza bijanye n'urukino rwa tennis aha hagati mu Burundi
Gwamo urabandanya urabandanya gwamo
Hatari kibazo cyane kugira ibintu byane n'urukino rwa tennis mu Burundi ntigwitwaye ntibagwitayeho cyane nkuko usanga ama academy hagati mu gihugu bayitayeho nk'ibya football bisanzwe ugasanga hagati mu gihugu hari ama academy ama club n'ahantu turiko ntidere kumenyereye kubibona hagati mu gihugu ku bintu bya tennis biriko biravugwa cyane hari wa academy ku bintu byane n'urukino rwa tennis rusanzwe urukino menga uruteye imbere mu Burundi rusano kwibagiwe nkuko n'ahantu usanga ruriko ruraba usanga ari hagati mu gisagara ari abana bamwe mu gisagara hagati mu gihugu ntibishemeye tubasaba nko muri federasiyo ko babihinyanyura kuko nkuko tubona n'andi ma akademi hagati mu gihugu tukabona neza ko n'ahandi n'izindi nkino za football nk'izi nkino za tennis ko zitaweho nkuko zikanganisha n'izindi nkino urwaruka rugatabara kuzikunda rukahahumbira urukino rwa tennis nuko ruhurumbi ya football yego nuko ndabibona
murakoze Davi mwo kwishura icyarimwe ku ivyumviro bisa n'ibijanye vya Leona ndayize n'ivyo vyumviro Steve Derrick arashikiriza ku bijanye n'urukino rwa tennis n'ishirahamwe ryanyu ingene riko rirafasha
ego nivyo reka ngaruke kuri Steve Denis yarabagize ati eske hariho abamenyereza ariko bahari birashobora no kwigisha abana umupira ndamwibutse neza yuko mu mwaka w'2023 hariho umuhiga ajava mu kigo cya Kenya yitwa George Oyo yaje gutanga ubumenyi abamenyereza bavuga bo muri federation kuko urabona neza yuko uhiga yarabutanze hanyuma habaho n'ibibazo barakora ibibazo abashoboye bavuga gutora no gukuzo bibazo uyu munsi bari ko baratazaga kubuvenye kubana bakiri bato hamagaruke no vuga ku kubijyanye no vugana n'ica communication cyane bitanga amakuru nibaze yuko ico kintu bavuga sigiye kwihutira gukora icyoro gusubiza ibintu cyo kugabira cyahagaragara kugeza tubona gukora muri cyane muri ya basketball ubuka ukana bugenzi bwabo bwagize neza maze yuko cyo akigiye gukorifa kuko harabaye akagorane bwabo ati yashika agafuti kakaza hanyuma ikosa rigakosora ariko tugaruke rwose bavuga kuri Leonard bavuga yarangije guhamagara football cyo kimwe na kimwe nta bakadini bavuga yuko yoba hari tenisi bavuga n'urukino umwe ku ruharaguye alors ikintu kiba kimeze uko nibaza neza yuko ahubwo ukuma ku bibuga hagakundishwa no gukuruki ibyo nabyo biri mu mugambi wa federation nibaza neza yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe no kuri ubu bwoko dushasha kuba federation barenze yuko hariho bavuga ibintu bimwe nibyo byagiye birakoreka na cyane cyane kuri abashore bavuga kwizera bavuga dushobora kwizera guhabwa no kuvuga no kuvuga amarozwa amabanga no kuvuga cyangwa gutunganya no kuvuga amasikasi icyo umuntu ugaruka ko cyane cyane ntabwo ibibuga bimwe nk'uko bateguwa kubakwa ntabwo byasabwe na gato ya sasipositive ikintu kiza cyose gishyirwa mu bibuga bavuga yuko kiri mu migambi y'ugusura gusa mu kazi na cyane cyane kugira abana babanda bibahuriza no kuvuga ariko bishyirwa amakuru y'ubuhake kimwe kintu ugaruka ko bose genda hamagarira rwose abahamagarira rwose abamenyesha amakuru bitaho uri mu mukino kumenya bavuga ingene bavuga rukino kuko kenshi urashobora gusanga ko umuntu atakwitayeho bivanye n'ibyo byagiye biravuga inyuma n'ibyo petete bavuga bivugwa bavuga mu mabarabara bavuga batari nabyo bavuga gushyika kuri uwo mwanya kuko uwo munsi ugiye kuraba sivya yavuze neza harimo abaramiza hari abana bo mu buhinzi bo gusiga ku gihe baza gukina haje kuko ni na hafi bavuga aho bavuga ikigo gisanzwe kuri ubu tumwe tugomba gucungura urareza yuko ahatatahiri hamwe na zone buhinzi ni hafi ibaze neza yuko gushyika kuri uwo mwanya n'abandi bo mu yandi makaritsiye uno munsi ababona baza abana batuga tubasaze bavuga bavuga kanyosha cyangwa ahandi hantu hagiye hatandukanye inzira neza yuko imyaka iri imbere bivanye n'amateka ariko arahaza biraza neza yuko dushobora kubona benshi bahurumbira na cyane cyane n'imigambi ikabandagiza imbere kuko uru rukino ntibaza yuko harimo mu rukino muri iyo bivuze neza harimo mu rukino rwahawe agashinga bavuga imikino yose bavuga nta burundi umukino bavuga yitunze neza ukuyemo amafaranga ufatiye bavuga muri rusange niba tugiye hafi bibaza neza yuko n'ubu nta gusubira inyuma no gutera imbere tubana hanyuma bigafatira kuko ugiye kureba abantu benshi uno munsi ufashe bavuga ko umukinnyi ashobora kuba ngo umaze gushyikirana mu mubare w'abakinnyi bato mu kuba kure ni nawe muri wegere ntibaza neza ayo mateka amaze kuyakora mbere no mu karere ntibaza ko ari bwo muntu wegere cyangwa niwe mukinnyi amaze gukora ayo mateka mu bana bakiri bato bashobora kujya ku bingano bashobora kuba muri ijana na mbere bazoze gukina amahiganwa ane akomakomeye ikibazo gica kigaruka mu bisanzwe ni icyatsi kigaruka kiti uyu munsi none bizaba bimeze gute hagendewe bavuga yashikira ya myaka y'abapfumu aho rero niho hantu bavuga yuko gushyika kuri uno munsi w'urukino bisa nk'ibyeze bigoranye kuko uno munsi urukino n'ibyo turashobora kuvuga tumara akiri muto federasiyo irashobora kumukurikirana ikamuherekeza mu gihe yamaze gushyika imyaka cumi n'umunani federasiyo iri kumuraba federasiyo yoyo ifata abana bakiri bato ikabaduza bakakurikirana kurya nabivuze ati umwana akiri muto amaze kujya muri federasiyo arahabwa arate akinisha ikibuga kiba kiri ngaho ashobora bamenyereza bamukurikirana kandi abamenyereza bavuga bariho na federasiyo buri kwezi urumva rero yuko nicyo kintu rero gitandukanye kuko barabatizwa mu mwaka cumi n'umunani bafata yuko yamaze gukura yamaze kujya mu rwego rw'abantu bakuze uyu munsi rero nibaza neza yuko ahubwo twahamagara n'abandi bavuga bashobora kugira guterera agacuku k'ubuntu kugira bafate aba bana bamaze gushikana imyaka cumi n'umunani babakurikirane hafi na hafi kubisa cyangwa muri ubwo buryo tukabanza tubona abana bandaza kuko kenshi turamaze kubona barabiheba cyangwa barashikana uvuga ahantu kure ugasanga barabuze bavuga ushobora kubaba hafi rero kuri iyo kuri icyo nibaza yuko abafederasiyo nta kuba uwo mwana nibyo rero niko ndavuga gushika kuri uno munsi kuko urabye nk'izina ry'uwitwa Alain Gatoto umunyagitega papa we yasanze yakinnye umupira w'amaguru Eric Gatoto ubona neza yuko we afishwe n'ibanki urumva yuko ari ikintu kiba cyiza n'abandi bose bagereje ko bahamagarira abo nyine kariyeri kuko uraje kumuhamira kushiramo rukuta kuko kwinshi baramaze gushikana imyaka 10 n'ari gusuba uko uba
murakoze urashaka kwishyura ku byatangajwe na Derek byagirizo noriega umwanya ni wawe
ego hari byavuzwe kujyana na menyereza kandi nashaka kongera kujyana na menyereza ameza mu Burundi uravye rugero bariko ntibari kurwarwe rugoheje mugabo urone ko hari ingufu ziko zirakogwa haba federasi cyangwa kwamenyereza kugira bagerageze kuduza urugero bariko ahantu bwa nk'ubusanzwe ari mu nokita mu uzanzu urabizi buhinga muri federasi ati ya ni saruye inosa yero numenyereza mu gusara y'ugu mugabo kamwe aragerageza kurondera ubundi buhinga urabona ko umugwi wiwe mu gusara y'ugu Burundi washaka kuno cyane cyaka biri mu mahigana nokita ibi no kutanga kubyimo uta kubyimo ndiya atini sikombe cyo cyane ni aho Burundi bwavuye mu muco wa se uja mu muco wa B muri Afrika no kusiyose none ko kame yuko nawe kugira arinda shikana uwo mugi ngaho nuko na afite ubuhinga kandi urabona ko aguma agerageza guca ugutimpamya ya gushobozi bituma cha kurundi rugero ama ikindi nacu nuko mu kwezi kwa gitu kwa Kigarama mwaka wa 2024 jana avugiye ko ndumye ashamo ku mugabo sabe nkuru kera cyane ukuno kwa tennis ukuno kwa tennis buri mashahamwe make inkino yato ubwira azafashwe n'umugambi no kwita tepso wa ambasadi y'Ufaransa umugambi niwo guteza imbere cyangwa gufasha ugwaruka rw'iruto kugira bagire urugero nini uwo mugambi rero watoye ishamo rya Guinness kubera usanzwe ari umwe mahiga mu mashinamwe iri kwakora neza kavuze ko wadane imidari myinshi mwaka 2024 n'umwaka 2024 n'ubisigura yuko uyo mugambi kongwe numeze uzofasha abakinyi bashaka kuri
turamutaye ku murongo vyagirizo noriga
fashe abakinyi bagera kuri batandatu bakinyi beza atsoba ahungu na atsoba bakobwa beza barahiganye hagati yabo atora batatu beza na batatu beza bahungu no makobwa bacafatiko abo bazo banze yamenyereza kandi baje kwa dazana abandi amyeza mbuza makungu ase ubuhinga burenze ubwo barundi bafite kugira abandanya yita muri abo hari abakinyi batumye gitega kandi abone bazora fasha kugira bongereze ubuhinga niba baheza ashafata akinyi babiri beza batwari icyo no kwita masasi technique mu yo mu karere ka Afrika cyangwa ko hanze kugira abandanya bongereze gomya twibutse yuko abakinyi nka basada na Imana hanundi mukinyi twa Iradukunda Orly ari muri Amerika cyangwa Alan Gatoto bateye imbere kubera iki ko arabagiye mu science technique yo mu bihugu byo hanze byatumye bongera ubumenyi nibaze ko kubona ubuseruke bw'Ufaransa mu Burundi bugenda gushikira ishiramu ry'ukino rwa tennis mu Burundi babona yuko hari abo bari kora neza kandi hari urwaruka rufise impano bo bandatera imbere iyo hangiro ryabo nuko mu nkino za Jeux Olympiques 2008 boneka abakinyi benshi mu rukino rwa tennis ugenda kwitabira ibyo nkino kuko nshacane yuko uravye abakinyi basanzwe bahari haba b'igitega n'abandi mu Burundi cyangwa ibujumbura ari bakinyi berekane yuko afite impano ahubwo
akwiye
gusubizwa.
Murakoze bari abatumire Byizigiro Noriega mukunzi w'urukino rwa tennis akaba yaranarukinye mu buryo bwo kwinezereza akaba ari n'umumenyesha makuru ashimikira kuri tennis mu kinyamakuru Jimbere. Twatumye kandi David Dushimi ajeje gutanga amakuru mu ishyirahamwe rya tennis mu Burundi, Federation du Tennis au Burundi FTB mu mfunyapfunyo, hamwe na Steve Derek Ndizeye ari mu gihugu cy'Ubusweda aherutse kugira ikiganiro ku rukino rwa tennis. Abatumire rero mwese ndabashimiye, shimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro n'abakunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ndabatumiye mwese kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere mu kurindira mugire ibihe byiza.